babwira ko tutacumuye igicumuro cy'inyanduruko rwari urukundo mureka tete bw'umwana w'umunyarwanda kazi oya sigawe sitwe twacumuye igicumuro cyacu nuko jewe ndi umurundi mureka tete umwana w'umunyarwanda kazi niwe yashikanye no mu ngagara ngaca nibaza ko ngeze Kigali tujabutse wa mwonga kwa inakuru ngo yeza kuzwe nanje nkishura nti nabikira Mariya bagaca batwenga twenga jewe na wewe twari famfim naho tudasangiye ubwako mbega urukundo rutashobotse muri 1994 niho yataha iwabo mu Rwanda kuva ubwo nta nkuru zamureka tete ngo musaza we yaguye mu ntambara nawe yaranguwe n'umusirikare yagiye kugwana muri Congo yamutanye abana batandatu ntiwari worohewe mureka tete hari igihe ndakwiyumvira ngaca nibuka ingene kera twama dutwenga twenga jewe na wewe twari famfim naho tudasangiye ubwako mbega urukundo rutashobotse birateye intimba ngo wiyahuriye muri Nyabarongo mbega urukundo
aho usubiriye iwanyu
rutashobotse
reka sinasubiriye gukunda
mbega urukundo
inaguhaye umutima wanjye
rutashobotse
sigaye ngena nk'ikimanga
mbega urukundo
aho usubiriye iwanyu
rutashobotse
reka sinasubiriye gukunda
mbega urukundo
inaguhaye umutima wanjye sigaye ngena nk'ikimangare
mbega urukundo
aho usubiriye iwanyu
rutashobotse
reka sinasubiriye